Isanganiro. Mwakoze kuitamu khadio Isanganiro ndabaramu tendo wanikazi mwana makuru tukwa wateguriye. Tuyahere kuribikuru ya gize. Abantu 12 nibo bakomeretse bikomeye inzu amajana 254 isengero 10 n'amasomero 18 bironononwa biturutse ku mvura nyinshi ivanze igihuhusi n'urubura yaguye ku mugoroba w'akuru uyu wa kane ku mitumi itandukanye ku mine cy'ibitoki ntara Bujumbura abanyagihugu bakozwe ko bakabasaba ubufasha abunguruza abantu n'ibintu ku makinga bakorera muri commune ntahangwa mu gisagara cha Bujumbura barasaba ko bokwemererwa gushika mu bibanza bimwe bimwe babujijwe gushikamwo kugira biborohere kuriha amatagisi nawe uzotindira ihiganwa rya 14 ry'umuziki Isanganiro Award ritunganwa na Radio Televizio Isanganiro azohabwa imodoka muraje kumva Eric Ndwayo ikigara cyurunguye umugwi utegura iryo higanwa ubuhinga bw'ivyuma ni Arbe Ndwayo kuri Micro Crovis niyo nkuru ndasiye kubaye ikaze
Isanganiro Radio
Dasubiye kubaramutsa gusigurira no kumenyesha bakorera mu gisata cy'ukunguruza abantu n'ibintu ku makinga bari muri syndicate Pro Travebus Totavebo ibiri mu ibwirizwa rishasha rijanye no kuriha amatagisi kwibutsanya amategeko agenga uruja n'uruza mu mabarabara niyo ntumbero y'inama yahuje bakorera muri ico gisata mu muri commune ntahangwa mu gisagara cha Bujumbura kuri uyu wa gatanu Emmanuel Nimbona arongwe iyo syndicate avuga ko ahanini bifuza ko bibukanya amategeko bigenga no kumvisha ko abakora uwo mwuga abakozi mu bandi bakore bubahiriza amategeko Jamari Mayonga
Iyo nama yari yitabwe n'abakorera mu gisata cyo kunguruza abantu ku makinga bavuye mu bituro bitandukanye bari muri sendika Siprotavebu Sotavebu bo muri commune ntangwa mu gisagara cha Bujumbura abajeje intwaro abahagarariye umutekano hamwe n'umukuru nani rw'abunguruza abantu ku mapigipiki kwa Motabu bamwe mu bakora umwuga wo kunguruza abantu hakoreshejwe makinga bagashima iyo nama kuko ngo bahungukiye byinshi
ane wasatavem kunyigisho baduhereje uko akarorero ntaho bigeze pahora tugenda nabi mu ibarabara ariko kubwe inyigisho batwigishije ngene twokwigenza turashima ururunani rwacu uje hageze ariko hariho kimwe twosaba nuko abo bajejwe ishira hamwe cyangwa abo bajejwe intwaro hari amabarabara mwamwe batwugariye uko boshobora kuduhinzira bakaduhi nzira naho boduhi barabara rimwe ama tukashika iyo twipfuza nayo cyo gutanga makori na utogishima
cyo gutanga ikori turabishima cyane kandi ikindi nk'imbere twa musaba prezida akatusabira imbere tukarabaye ko tubakatanga barabara rimwe tukagirirwa amahirwe kugira ngo turondere ijya zabana
Emmanuel Nimbona arongoye sendiki urikiyemo abo bunguruza abantu ku makinga agasigura ko iyo nama yateguwe mu ntumbero yo gusigurira abo bunguruza abantu ku makinga ibijanye nibwirizwa rishasha rivuga ivyo gutanga amakori n'amatagisi hamwe no kumenya amategeko abagenga bamenye ko arabakozi mu bandi
aha inyigisho kugira ngo bamenye yuko ari abakozi babari ku kazi uno munsi rero commune ntahangwa byaseje tujye gusigura itegeko rishasha ingene bagiye gutanga amakori ku mwaka ku mwaka uno munsi rero twebwe twadusanganwe ikibazo kijanye n'amabarabara tutariko turakorerako kandi twari tuyakeneye cyo gituma kwagumye dusaba n'ubu rero turongeye gusaba ndongozi za commune ntahangwa cyangwa ni makomine nk'uko twari ko turabisaba yuko bodufasha bakaduha tugakorera muri ntahangwa yose bakagera kuri Kotebu bakagera ku soko ya Kwasioni mbere bakaja bukabatiye kuri Brasseri bagacefo hariya kuri Avenirage kugira ngo amataxi pero muri commune nahangwa bashobore guhura nabo muri commune muha ama babandana
mwikete ryo kuwa 30 gitugutu umwaka wa 2025 abarongoye syndicate Protavebu Sotavebu basavye uramatari w'intara Bujumbura kubemerera kubandanya imirimo akaba bishuye abemerera gukora itariki ya 2024 munyonyo umwaka wa 2025 ariko akaba saba kubahiriza amategeko n'umutekano mu gihugu n'uwo mu mabarabara bongere bakorere mu burere barekuriwe gukoreramwo
Arakoze Jamari Mayonga umupastori arangoye ishengero sheki ku mutumba rutumu muri commune Rumonge intara ya Burunga yarahagaritswe n'inyamira mabi ku muhingamo wo kuri uyu wa kane yagirijwe na bamwe mu baba muri ya ko karere gutoza amafaranga y'amarundi 12,000 ku muntu ashaka gufashishwa inka ikamwa canke amafaranga ivyo mu ntwaro babibonyemwo ubusuma baca bategeka ko amafaranga asubizwa beneyo ivyo nivyo umupastori yiyemeje mu rwandiko kuri uyu wa gatanu acabona kwidegembya idonido na Jean Pierre Misago
Intwaro ku mutumba rutumo yatanguye gutohoza kuri uyu wa gatatu ruhuma uyu mwaka turimo mu nyuma yo kwitugwa na bamwe mu barongoye bababaza nimba bo babari bazi ivyishira hamwe liriko lirandika abipfuza kuri jamwo ngo bazohabwa imfashanyo y'inka zikamishwa na mamashini canke imiliyoni ziri hagati ya 2 na 5 mu mafaranga y'amarundi bizozana na mu bihugu vya Australia Kenya, Uganda na Malawi. Aho basabwa umwe wese akeneye mfashanyo gutanga ifoto 2 ngufi ngufi n'amafaranga 12,000 mu marundi nkuko abayatanze babivuze ku mugaragaro Frederic Sinkibashikira arongoye umutumba rutumo atanguje amatohoza kuri uwo munsi wonyene hamenyekanye abemanze ko bamaze kuyatanga 156 bahimirijwe n'umupasitori arongoye iryo shengero ryitwa Sheki aho ku rutumo yari yitavye ayo matohoza mu gihe abandi babuze ko abo bari bamaze kuyatanga gushika kuri uyu wa kabiri barenga 300 intwaro ku mutumba rutumo yavuze kwivyo atavyo yari izi mbere ngo amashirahamwe ashaka gufasha abanyagihugu ahubwo abanza kubisabira uruhusha mu ntwaro hejuru muri komine mbere akanavuga nibyo ashaka gufasha abanyagihugu komini sanze bishemeye nayo ikabimenyesha umutumba intonde z'abakenera gufashwa zigakogwa atakibanje gusabwa kuba bitariko bikoguko rero ngo nico cavuyemwo guhagarika uwo mupasitori yagirizwa kw'ivyo yari karakora bisa no gusahura abanyagihugu harimo n'abatari abayoboke biwe warongoye umutumba rutumo co kimwe na Auguste Minani Mustanteri wa komine Rumonga yabimenyeshejwe bavuze ko ayo mafaranga abwirizwa gusubizwa ku muhinga mu kuri wa gatanu uyo mupasitori yararekuwe abanje gutera umukono kugwaniko yiyemeza ko ayo mafaranga yose yaramaze kwegeranya agiye kuyasubiza mu kiringo kitarenga indwi imwe yiyemeza kandi kwivyo yita inyigisho zari zateguwe n'ishengero giwe bizobandanya gusa abo muri iryo shengero Jean Pierre Misago Murumonge Radio Isanganiro
Arakoze Jean Pierre Misago tukiraho nyine mu ntara ya Burunga umunyororo w'imyaka indwi n'igice nico gihanutse ntare nkuru ya Bururi yahanishije kuri uyu wa gatanu umuhungu w'imyaka 16 yagiriwe n'ivyaha byo kwica akoresheje umuhoro umwana w'umwigeme w'imyaka 12 ayajije kumushurashuza ivyaha byabereye ku mutumba Mutobo mu mugamba muri komine Matana hari gerekezo rya 77 ukwezi kwa mbere uno mwaka aho umwana w'umwigeme yari karasenye inkwi uwo muhungu nawe aragiye inka nkuko byacikirwe n'umushikiza manza wa parke ya Bururi muri yo ntahe y'icese yashashe mu manza z'ikibiriraho umushikiza manza yari yasabiye Elize niyo nkuru yaburana yemera ibyo byaha byose igihano cyo gupfungwa imyaka 10
Isanganiro inami sumbi ngimba
Radio Isanganiro ano makuru twabateguriye arabandanya abantu 12 nibo bakomeretse bikomeye inzu amajina 254 isengero 10 n'amasomero 18 birononwa biturutse ku mvura nyinshi vanze gihuhusi n'urubura yaguye ku mugoroba w'akuru uyu wa kane ku mitumba itandukanye ya komine Cibitoke ntara Bujumbura ibindi byononekaye ni mirima myinshi y'ibitegwa abanyagihugu bakoze ko basaba ubufasha Martin Nkuru arongoye zone Ngoma yababaye cyane avuga ko abajejwe intwaro bariko baregera nyibitegire byo ndonekaye byose agasaba abagira neza gufasha Omer Ndwayo
uhonje bwaragiye amafuka yaragiye
tworonka ho tuba gute ubona amazu yapo makuritse yahetse
mu mwiheburu dasanzwe kubera ivyabo byononekaye harimo inzu n'imirima biturutse ku mvura y'igihuhusi vanze urubura yaguye ku muhinga mu wuyu wa kane abanyagihugu bo ku mitumba ya zone Ngoma babona ko bagowe
babona ko inzira yabomotse babona ko nimero yapfuye ntacyo nishoboje naho nkiko umusaya naraye mu mazi n'abana
aka urabona ko byacitse umutako turi mu kajongo mo nta mahoro dufise babona ntaho tugikora gasoma ntaho turengarenga tukitukura ibintu byakomero
amashengero yarabomaguritse ayandi arakuruka amashuri arakuruka arabomaguritse kureka induza abanyagihugu nyinshi mu gatsimbiri ka Gwesero ya mbere n'iya kabiri byo byononekaye cyane imirima nta gitoki nta kigori nta mumbati ikintu cyo cigitegwa muri ubwo butsimbiri bubiri byaratababariye cyane
basaba kugarukirwa ko
cyo dusaba nuko ntabi imbere ubwo tugarukira
ko kuzaba bagira neza kugira bagira icyo badufasha ariko turonke uko tuzoba
nuko dufasha
twagomba dusabe nabagira neza ko bo tugarukira ko nuko turi mu kangara tete gateyisoni kweri
mu byononywe niyo mvura nkuko byiganwa na Martin yo nkuru arongoye zone Ngoma ngo abantu barenga 10 barakomeretse
abantu bakomeretse bashika 14 hakaba habomotse amazu 258 amashengero 10 amasare de classe 18 kuri Ecofo Gwesero stock ya pamu yagurutse yose n'igikoni turabona ko mu yisezo bitazotworohera kuko nibitegwa byari bimaze kuba byosarugwa byononekaye cyane icyo turiko turakora turiko twegeranya ibyononekaye byose kugira ngo habe hogira abagira neza boza gufasha mu gihe tubona twebwe nka zone tudashobora kubyishoboza
uwarongoye zone ahamagarira barongoye gufatana munda
Omer Ndwayo nenabwiye ko uzotsindira iganwa rya 14 ry'umuziki isanganiro Award tunganywa na Radio Televizio isanganiro azohabwa imodoka ibyo nimenyeshwa na Eric Ndwayo ikigira cyurongwe mu gutegura iryo higanwa mu gihe kuri uyu wa gatanu ari ho hatanguza ucyeste iryo higanwa mu gihe cyivugo cy'uno mwaka ari uruhara rw'icorangisho kavukire n'ivyubu mu muziki w'Burundi Eric Ndwayo ahamagarira abanyamuziki n'abahinyanyuzi kubandanya bakora imiziki irimo ibyo bicorangisho byose kugira abantu bose bashobore gukuba ko niyo miziki
Bararutanguje ihiganwa isanganiro award ku nshuro ya 14 ihiganwa ryatangujwe na radio yo televizion isanganiro kuva mu mwaka wa 2011 aho hose isanganiro yamikoresha uburyo bwabo bwayo nubwo abafashanya bikorwa kugira ngo bashobore guteza imbere iki gisata cy'umuziki na cyane cyane guteza imbere umuziki n'abanyamuziki mu Burundi aho mbere no munsi tubona yuko tugeze ku ntambwe ishimishije mu guterera agacumu k'ubumwe muri icyo gisata cy'imyidagaduro mu Burundi isanganiro uko umwaka utashe yama itegura isanganiro award gutandukanye nuko ari yateguye bivanye n'ikirere kibihe ngene kiba kimeze muri ico gihe iyo isanganiro award itegura kuno munsi yetu kuvuga yuko duhirwa duhishije kuko umuyobozi wa radio televiziyo isanganiro ejo yashikirije yuko mu bushimwe uno mwaka buzotangwa nuko wa mbere atahukanye kibanza cya mbere mu isiganwa isanganiro award azoronswa ingendeshwa mu myaka iheze isanganiro award ntigize itanga karusho kagezaho nuvuga yuko rero ari kintu kidasanzwe nuko icivugo cy'uno mwaka ni akunguko kibicurangisho kama by'uBurundi mu muziki wa none ugiye kuraba abarinzi batari bake abahinyanyizi batari bake urumva ko mu ndirimbo zabo wumva mwinanga umuduri ikembe nibindi ivyo rero twavuze tuti ni kintu cyiza kuko bituma umuziki w'uBurundi ugira ikintu twita identité kuko uno munsi abakongomani baririmbye urumva ko ari rumba kwavuga ati uno muziki w'ikongomani abatanzania baririmbye urumva ko ari wa muziki wabo bita bongo flavor mugabo twe twavuga ati none abarundi baririmbye utarumva majambo bari ko baririmba eske hari akantu umuntu yovuga ati koko akakerekana ko ari muziki w'uBurundi ico gire ntacyo kwa dufise mugabo no mwaka twarabonye kubishoboka aha bahinyanyuzi benshi bagiye barashiramwe inanga imiduri ikembe nibindi rero twavuga tuti nakahe kamaro kivyo bicurangisho kama muziki w'uBurundi rero twongera twatera intege abaririmbyi kumva yuko icambere kwa kwashimira ko biyumviriye kuzana karanga kacu mu muziki uno munsi kongera tunabasaba ahubwo kugumiza kufatiraho nyene bagumiriza aho nyene kugira ngo twebwe haba abana bavutse ubuvuba cyangwa abatama bacu bumve yuko koko bose bafise ikibahuza
tukiri muri cyo gisata nyene gutunganya uruganda kubaririmbyi bose mu Burundi hamwe n'iteramo bitandukanye n'ivyo bitekanywa kurangurwa n'ishira hamwe gibaririmbyi mu gihe gishira hamwe rizo himbaza imyaka 40 ribayeho kwigenekezo rya 70 kuno kwezi Rugamba Arsene Anderson ajeje gutunganya imigambi mwishira hamwe gibaririmbyi mu Burundi avuga ko banatekanya kuzoshimira abantu bose bafashije mu iterambere ry'umuziki harimo na radio Isanganiro avuga ko ijambo abaririmbyi bose idakomiri
dufise urubanza dasanzwe rwo guhimbaza imyaka 40 ishamwe ribayeho kuko ryabaye créé muri 1986 ubwo gwego twateguye mu gwi ibikorwa bitandukanye harimo ama evenement yo kwidagadura hamwe na atelier tuzohera kuri atelier izoba tariki 12 gushika 13 ikabizobera ngahamiro hero none atelier izohuza abaririmbyi asobahore no muziki n'abandi sobishaka ku tariki 17 naho tuzogira panel zohamagara abantu bafiseho bahore no muziki babakera generation shasha hagati na hagati yabahinyanyuzi abaririmbyi abari muri evenementiere aba DJ abo muri guverinema hazoba ari kiyago cyo kwirimbura tumwe bo babigenza gute uyu munsi bimeze gute habuziki byogenda gute no munsi ngo bikomeze gutera imbere hanyuma tariki 17 naho hadusha haba soirée dogara izobera kuri club direct Tanganyika iyo nayo ni soirée izohuza abayimvite batandukanye harimo abo mu nzego harimo abikora utwabo harimo abari mu mwuga w'umuziki nyene nko twabivuze abayimvye bakera abagihari n'abatagihari bazoserukirwa hazohabwa n'amasertifika aba gicoba mara kiretse yuko bose bari gicoba amazi mugabo hariho abo komite hisemwe ravuga ati niburi buri basaba ntibakuye guhara mwa bino bintu n'amamedia rero nk'isanganiro yafashije umutsi kuva kera kuva kibaho yubaho cyane hariho abantu benshi rero tuzohamagara mu buryo tuganire herekane ibyo amikare yakoze muri myaka yose kongetse herekane n'imigambi iri muri projection mu myaka 40 kugira ngo natwe duterere mu mbona kazi z'igihugu hanyuma zakurikira igiteramo no cyo kwidagadura abarundi bose bishaka babikeneye babinezerewe igiteramo kizobera ku terre ya football hajya mu kinama kwinjira ni kuri gusa abarimbyi benshi bazoba hari niko bizogenda
ni hano cyo turangiza no makuru twe ko turabashikiriza ndabashimire mwese mwateza biri shimire na Arbel Ndwaye katwa majwi abashikira kuri mikoro 10 na Clovis niyo nkuru